Imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ni Fidel Niyongabo abaramutsa. Mugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiriza makuru yo hirya no hino ku isi.
Ndakura mu kije Fidel yavugwa cyane muri iki gihe ni muri Afghanistan. Leta z'ubumwe za Amerika yavuze ejo ku munsi wa kane ko izorungika abasirikare 3,000 gukura abakozi ba ambasade yayo iri i Kabul ku murwa mukuru wa Afghanistan, mu gihe abatalibani barushiriza kwagura karere mu gufata icya gatatu cy'imigwa mikuru y'intara mu ndwi imwe gusa. Iri tangazo ryashyikirijwe inyuma y'amasaha make abasirikare ba Afghanistan bahunze igisagara cya Herat kigira gatatu mu bunini gifashwe n'abatalibani. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire muri Amerika, Ned Price, yavuze ko bariko baragabanya abakozi b'abasivile ku murwa mukuru Kabul kuko ubwoba bwo gufata icyo gisagara burushiriza kwiyongera, ariko avuga ko ambasade ya Amerika izoguma yuguruye. Mu gihe abatalibani bigamba ko bariko begereza kuzokwigarurira ubutegetsi, ishyirahamwe rya Buraya ryo ejo ku munsi wa kane ryaragabishije ko bazokumirwa n'amakungu mu gihe bohirahira bakazofata ubutegetsi biciye ku nguvu za gisirikare muri icyo gihugu. Umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire mu muryango umwe bwa Buraya, Joseph Borrell, yavuze ko abatalibani bazokumirwa batazokwemerwa kandi batazoshigikirwa n'amakungu. Borrell avuga ko Uburaya bwo bwifuza kubandanya bukorana kandi bushigikira abanyagihugu ba Afghanistan, ariko aragabisha ko uko gufasha kutazoba kiretse abafu ubutegetsi muri icyo gihugu bumvikanye bagasangira ubutegetsi mu mahoro kandi hakubahirizwa n'uburenganzira bw'abanyafghanistan bose harimo n'abagore, urwaruka hamwe n'inkehwa. Ku mugabane wa Afrika, abasirikare batwara Chad barongowe n'umuhungu wa nyakwigendera Perezida Idriss Deby Itno ejo ku munsi wa kane baratumiye imihari yose yitwaje ibirwanisho mu biganiro atawe bizokumira bitumbereye kuzogarukana demokarasi muri icyo gihugu cyo mu karere ka Sahel. Umuvugizi wa leta ya Chad Abderrahmane Kulamala yabwiye itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko imigwi yose yitwaje ibigwanisho yatumiwe muri ibyo biganiro ariko igasabwa kuzobanza gushyira hasi ibirwanisho. Yavuze ko ibiganiro bizoba mu kwezi kw'11 n'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2020.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amakuru kuri Afrika kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika barasabye ejo ku munsi wa kane Somalia gutunganya amatora mu kwezi kw'icumi naho intagondwa z'abayisilamu zamaze zigerageza gutera ubwoba mu gihugu. Intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika muri ONU, Francisco Madeira, yabwiye ONU kwahangayikishijwe n'amakungu yuko Al-Shababu iriko iratera ubwoba abarongozi bo mu nzego z'ibanze mu kubabuza kuzokwitabira ayo matora. Ni mu gihe amatora y'abashingamateka n'ay'umukuru w'igihugu muri Somalia amaze gusiba akatari gake kuva mu kwezi kwa kabiri bivuye kutumvikana hagati ya leta hamwe n'abatavuga rumwe nayo. Ibihugu bya Israeli na Maroc biri mu mugambi wo kugurura ambasade zabyo mu mezi abiri ari imbere. Ibi byashyikirijwe n'umushikiranganji wa Israeli ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu, Yair Lapid, ejo ku munsi wa kane mu rugendo yarimwo muri icyo gihugu cyo mu buraruko bwa Afrika. Ibihugu bya Maroc, Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe, Bahrain hamwe na Sudani byose biza byaremeye kunagura imigenderanire na Israeli mu masezerano yitiriwe Abraham yafashijwemo na Donald Trump yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Alice Bigirimana, urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Amakuru yo mu biyaga binini. Zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta muri Tanzania zisaba ishami ry'ishyira hamwe ONU ryita impunzi HCR ku mugambi ukuzitahukana buhagarikwa.
Turasaba leta ya Tanzania nayo wene ko babanza bakarindira kanza guhagarika guhungura kubera iki kiza cya corona gitera kigwira abanza tukacyandaba.
Ni ukuri twe turavye dusanga umengana urwa ngo batwanga.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta muri Tanzania. Leta Burundi yafashe ingingo y'ikongereza igiciro cy'icyayi mu Burundi kandi ejo ku munsi wa kane komisiyo ijejwe gutorera inyishu ibibazo by'ubutaka n'ayandi matungo yasubije leta amatongo abiri arenga hektare zitanu mu gisagara cya Bujumbura. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kongereza igiciro cy'icyayi kiro kimwe cyavuye ku mafaranga 250 y'amarundi kija ku mafaranga 280. Ubushikiranganje bw'uburimyi bwemeza ko icyayi kiri mu biterwa bitatu njabukamazi bizanira amafaranga y'agaciro igihugu uretse ikawa n'ipamba. Umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru adufitiye.
Igiciro cy'icyayi gishogwa gihejeje gusoromwa kikiri amababi congewe ko amafaranga 30 y'amarundi ku kiro kimwe. Ibi byatangajwe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deugide Rurema mu kiganiro ahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura asigura ko ari mu ntumbero yo gutera intege abarimyi b'icyayi basa n'abariko baradebukirwa.
Ikiro kikaba kivuye ku mahera 250 kikaja ku mafaranga 280, ni ukuvuga ko hiyongeye ko amafaranga 30 ku kiro cy'amababi y'icyayi. Dusabye abarimyi b'icyayi kubandanya bitaho ico gitegwa kandi bijukiro no kuja mu makoperative kuko niyo nkingi iterambere y'igihugu. Ikindi naco nuko bovavanura n'ingendo mbi yo kurandura icyayi no kutagishiramo ifumbire. Ico gituma dusabye abajeje intwaro guhana bivuye inyuma umuntu wese azofatwa aranduye icyayi kuko ari ugusubiza inyuma iterambere ry'igihugu.
Icyayi ni igitegwa kimwe muri bitatu njabukamazi iruhande ry'ikawa n'ipampa, kirimwa cane cane mu bice vy'imitumba miremire n'abarimyi barenga 60,000 nk'uko ihinguriro ry'icyayi OTB Office du Thé du Burundi rivyerekana. Abanyamugamba itora no mwijenda mu ntara za Bujumbura, Mwaro na Bururi aharimwa icyayi cinshi barashima ako karusho bahawe na leta, yamara bakavuga ko ayongewe ari make bagereranije n'uburyo bakoresha kugira ngo umwimbo mwiza uboneke. Icyo bikoze bemeza ko icyayi kibafitiye akamaro kanini.
Umwana arije kwishura ariga tukaronka amafaranga tumutangira tugaheza tukagikorera neza tugaca turonka umwimbu wa mwana gaca yiga neza tumutangira amafaranga kwishura.
Icyayi rero mbona kimfitiye akamaro kanini gose kuko ndiko ndaraba mu buzima bwanje ubu nibwo buntungiye umuryango, nibwo nico kimfasha kwigisha abana nakarasiyo.
Je cyayi nateye no kwikira mfitiye akamaro gose, abana bariga nkaheza nkabigisha kuri nyamahera nkuye mu cyayi.
Igiciro kikiyongera kigatuma kija niburi nko ku mahera 300 canke na yarenga
kuko urahemba umukozi hanyuma ukarihana angre hari n'igihuriya niyo nguranyo credit ugaca usanga usigaranye ubusa.
Aha ubushikira nganje bw'uburimyi buhamagarira abo barimyi b'icyayi kugwiza umwimbo n'indimiro kugira ngo igiciro bifuza kizoboneke. Umushikira nganje Rurema yabigarutse ko
leta yihaye gukora ibi bikurikira: kugwiza amatuta y'imibyaro y'icyayi no guteza icyayi mu zindi ntara, kama kubandanya gushiraho amashirahamwe n'amakoperative y'abarimyi b'icyayi mu ntara kama ya Mugamba no mu micungararo y'amahinguriro ya Jenda na Tora, kuko byaribonekeje ko abarimyi baho bakiri inyuma. Ushigikira no gukurikiranira hafi abanyamitahe bipfuza gukorera mu gisata cy'icyayi, kubaka amahinguriro mashasha, guhimiriza abarimyi n'amashirahamwe gukorera neza icyayi cyabo, bongere basubiriza imirima yahebwe, bagura indimo, kuronsa imibyaro n'ibindi byankenerwa abarimyi.
Abarimyi icyayi baratahura cyane icyiyumviro cyo kugwiza indimiro, bakemeza ko bamaze kugishira mu ngiro.
Ngira imyaka yobibaye 1920 ndimi cyayi, urumva rero bari kubambarira kwagura indimo z'icyayi je ndabyumva neza cyane kuko ndabona kamaro bimfitiye
twegura abana nk'ubu haraga mugabo umuntu aheza akajya mu makoperative bagaheza bakaturonderera nkaho nyene twoza turagitera nk'abo mashira hamwe niho nibaza ko twa twaguye gose indimo z'icyayi
ihinguriro ry'icyayi OTB ryerekana ko ubu rifisi imirima y'icyayi iri ku mahegitari arenga 10,000 mu gihugu cyose ku mwaka ubu haboneka umwimbu urenga amahegitari 11,000 icyo gitegwa cinjiriza igihugu amafaranga y'agaciro kanatsinda icyayi cy'u Burundi gifise akanovera keza nk'uko ihinguriro OTB ribishimangira Pierre Clavé Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
Tugume mu Burundi aheje ku munsi wa kane komisiyo ijejwe gutorera inyishi ibibazo by'ubutaka n'ayandi matungo yasubije leta amatongo abiri arenga hektare 5 mu gisagara cha Bujumbura roje buri kaneza ari Nairobi muri Kenya abandanye iyi nkuru
ibanza byashikijwe leta ko ari bibiri biri mu zone ya ngagara ya komine ntahangwa mu buraruko bw'urumbwa mukuru butunze Bujumbura imwe amashuri yabigenga yashinzwe n'impunzi z'abatutsi b'abanyarwanda bari bahungiye mu Burundi mu myaka 60 ni Sesenga Priere hamwe na Isedo Unite ingingo yashizwe mu ngiro ubundi yafashwe no mu rwisentebe utatu amatati y'amatongo n'ayandi matungo mwaka w'2014 Kode Fwana hondi mvugizi mu gisentebe yemeje ko kuva kuri uyu wa kane atayikorwa na kimwe kizosubira kurangurirwa ahantu leta itakirekuye
abagize umugwi Sentebe mu gisagara cha Bujumbura bari kumwe n'abaserukiri bo muri commune no muri quartier yindwi muri ngagara baremeje ko bashize mu ngiro ingingo yafashwe n'umugwi Sentebe kugwego rw'igihugu ikaba ivuga ibi bikurikira ingingo ya mbere ari imwe rudende itongo ripima ihegitari 2 n'amaare 60 ririmwo lycée centrale Saint Gabriel risubijwe mu minwe ya leta Bisigura ko guhera uyu munsi ibikogwa byose birimo birabera ngaha bisubira kubandanya ruko bafise uburenganzira bahawe n'umushikiranganje ajejwe inyubako za leta no gutunganya ibisagara kuko ariwe ashikirijwe iritongo n'amazu arimwo kwizina rya leta y'u Burundi.
Kwa mashuhure baremeza ko bari basanzwe bazi neza ko bakorera mu kibanza cha leta. Gusaba yisaba kwibaza ku bibondo bihiga muri kino gihe umwaka w'ishuhure guye gutangura. Salvatore Sazimana yaserukiye Saint Gabriel.
Twari tuzi kuva tucinjira ngaho mu mwaka w'1994 twari tuzi neza yuko izi nyubako n'ikibanza zirimwo ari bya leta y'u Burundi. Ni naco gituma rero twaragiye turavugana ibijanye na loyer twebwe tutinjira ngaha muri uwo mwaka w'1994 aha hari mu bugaragwa hose hari civise amade couvert y'ukloture nta yariho duca turaje inama rero n'abavyeyi baratanga contribution yabo shuri turubaka mutureke tubandanye ivyo bikogwa sububa ko muwa muhagaritse mwamuzi wa muhagaritse kwitegurira rentrée scolaire 2021-2022 ibindi muzoduhakanya dusubire twicare tuvugane ngene vyogenda kuneza y'igihugu y'ibibondo tureze kuneza y'abavyeyi
umushikanganje demokarasi yasanganiye umwami yajejwe inyubako za leta n'itunganywa ry'amatongo yayaroye kugabana ayo matongo yatanze umwizero ko atawuzokwirukana wamwe
kubera umwaka ushobora gutangura harimo amashuri ibisi ibintu umuntu yashavuga ngo ubonye ngo arafashe ingingo uyu munsi nyene ni ibintu tuzeze gukora mu bwitonzi kugira ngo ntihagire ibintu biteza kononekara byononera abavyeyi byononera nabo bana nzakogwa kuneza y'abindi gihugu bose
kuri imirimo nayo isanzwe ihakorerwa turi muri leta nkozi leta mvye yo guhera no munsi twiteze yuko nta kibazo nyamukuru giteza guca kihaba hanyi ngo tujye gufatira ngaha ahubwo abo basanzwe bose ibyo bahakorera imijyanga iruguruye haribo dusisangure turabe amategeko icyavuga hama turabe naho dutegerezwa guhuriza nta muntu n'umwe azakuvunikira muri iki gikorwa leta ngo zireta mbye isi yo kuruhisha abantu siyo guvuna abantu niyo kubatunganiriza
ariko bari barikatiye kuri izo bibanza bo babwira kwibarabara
yego turashikirijwe nka leta iritongo mugo turumvise yuko uburinganire bwaje twabwumvise ko yagihe gitari 5 mugo twumvise yuko hashobora kuba harimo abinjiye indani muri so gitari 5 gure no munsi twogera twapimye abahinga nico bajejwe ama plan twayabonye bazoheza bayazene bayakorere ko hama barabe kwa bantu binjiye indani cyangwa batinjiye indani hazo cyakora amategeko nakindi
leta ya Burundi yemeza ko kuva mu kwezi kw'icyenda 2020 maze kwisubiza amatongo afite uburinganire bw'amahegitari arenga 370 yakazoshirwamo hanini ibigo by'iratiro by'uburimyi n'ubworozi eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shortwaves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho sentare y'intango ya Kicukiro I Kigali mu Rwanda yaburanishije urubanza uwitwa Vena Rutunga yagirizwamo ibyaha bya genocide. Uyu mugabo yahoze akora mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'uburimyi n'ubworozi Isarubona yasabiye kuba arapfunzwe mu kiringo cy'ukwezi mu kurindira ko urubanza rwiwe ruburanishwa mu mizi. Eric Bagire ubusa arabigaruka ko muri ino nkuru
iburanisha rya none ryiganjemo imakazi ishingiye ku kumenya niba bwana Vena Rutunga afunzwe mu buryo bwubahirije amategeko n'inzitizi zazamuwe n'umunyamategeko Sophonisse Bazigumwunganira. Bitandukanye n'abandi bafungwa baburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, bwana Rutunga afungiwe muri gereza nkuru ya Nyarugenge aho gufungirwa muri kasho ya polisi n'uburinzi bwe nubwo muri gereza kandi baramutwara muri bisi ya gereza itwara abafungwa. Umunyamategeko umwunganira yavuze ko kugeza ubakurikije iby'amategeko ateganya bigaragara ko Rutunga afunzwe binyuranije n'amategeko. Yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ko amaze afungirwamo abakekwaho ibyaha yemezwa n'urukiko gusa. Uyu munyamategeko yibutsa ko uwo yunganira inkiko gacaca zamukatiye gufunga ubuzima bwe bwose adahari, ariko ko icyo cyemezo cyagombye kubanza guteshwa gaciro mbere yo kuburanishwa. Ibihabanye n'ibyo kumufungira muri gereza byaba igihe yaba ari kurangiza igihano. Uregwa yabwiye urukiko ko ibyo kuba yarakatiwe n'inkiko gacaca atabizi. Yavuze ko n'ubushinjacyaha bumurega butagaragaza urukiko gacaca rwamuburanishije adahari. Ubushinjacyaha busaba ko inzitizi zatanzwe n'uruhande rw'uregwa zateshwa agaciro kuko busanga nta shingiro zifite. Bwasobanuye ko Rutunga adafunzwe nk'abandi bafungwa muri gereza ya Nyarugenge, buvuga ko ahubwo ubutabera buhamucumbikiye bishingiye ku masezerano igihugu cy'Ubuhorande cyagiranye n'u Rwanda mbere yo kumwohereza. Bwasobanuye ko muri gereza ya Nyarugenge ari hamwe mu hari ibyumba byiza bicumbikirwamo abantu baba baturutse mu mahanga. Buravuga ko byose byakozwe indorerezi mpuzamahanga zibizi kandi ko zibikurikirana umunsi ku wundi. Ubushinjacyaha bwemeje ko urukiko nirurangiza gufata icyemezo kimufunga by'agateganyo azajyanwa muri gereza ya Mahanga nayo yakira imfungwa zo ku rwego mpuzamahanga. Gasobanuriye urukiko ko icyemezo cy'agacaca gifunga Rutunga kizasuzumwa kandi kigateshwa agaciro n'urukiko ruburanisha urubanza mu mizi. Maitre Sebazi avuga ko nta na rimwe amasezerano hagati y'ibihugu akuraho amategeko u Rwanda rugenderaho kuko ari ndemyagihugu. Ubushinjacyaha bugashimangira ko bumucumbikiye muri gereza kandi ko n'ikimenyimenya atarambara impuzankano y'iroza iranga abagororwa bafunzwe. Mu ishati y'ibara ryera, ikoboyi y'umukara n'amataratara mu maso, Rutunga yumvikanye imbere y'umucamanza avuga ko akigera muri gereza bashatse kumwambika umwenda w'iroza basanga ushaje, bamupima bavuga ko bagiye kumudodeshereza. Gusa akeka ko baje gutahura ko baba bakoze amakosa. Nyuma yo kumva izo mpaka ku mpande zombi urukiko rwanzuye ko ruzazisuzumira hamwe n'urubanza rutegeka ko iburanisha rikomeza, icyaha ku kindi ubushinjacyaha burega Rutunga ko mu mpera z'ukwezi kwa 4,1994 ubwo yari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cyari cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi Izari Rubona yagize uruhare mu mpfu z'abatutsi bakoranaga n'abandi bahahungiye. Aregwa ko yatanze amabwiriza ku bahutu yakoreshaga bakica abatutsi bakoranaga muri Izari Rubona kandi ko bimwe mu bikoresho gakondo by'imihoro n'amasuka byakoreshwaga byavuye muri stoki y'ikigo yarakuriye. Bumurega inama yakoreshaga muri icyo kigo zigamije kwica abatutsi. Ubushinjacyaha buramurega kandi ko yafashe imodoka y'ikigo ajya I Butare gusaba prefe inkunga y'abajandarume agamije ko bica abatutsi bari bahahungiye. Bora mubara himfuza bari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri. Ubushinjacyaha buvuga ko nawe ubwe yagaragaye yambaye imyenda y'interahamwe afite n'agafuni mu bitero by'isha Abatutsi. N'ingingo isa niyatangaje Rutunga maze aho yari yicaye asoma dosiye y'ibirego ntiyabyihanganira kubita gatwenge mu rukiko umucamanza aramwitegereza. Bwanzura ubushinjacyaha bwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma bumukekaho ibyaha. Bukamusabira kuba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi imbere y'uko urubanza rubutangira kuburanishwa mu mizi. Buravuga ko mu kumurekura ashobora kongera kwihisha ubutabera cyangwa akabangamira iperereza rikimukorwaho. Afashe ijambo uregwa nta byinshi yavuze ku byaha bamukurikiranyeho. Yikomye ubushinjacyaha ko mu kumurega hatandatu bwirengagiza. Ibyo birimo ko buvuga ko yakoze ibyaha rimwe cy'aka sederi ryari ryiganjemo baheza nguni. Mu gihe kuva muri 1991 kugeza 1994 atsemba ko nta shyaka rya politiki yabarizwagamo. Yemeza ko bwirengagiza ko yagiye gutabaza abajandarume ikigo cy'Izari rubona cyatiwe n'abagizi ba nabi. Aha kandi byarirwa byose akavuga ko n'umumanza zivugwa ku byaha byabereye kuri Izari rubona ntaho bigeze bamugaruka mu babigize mu ruhare. Akibaza impamvu avuzweho nyuma y'imyaka 27 ishize ari uko agiranye ibibazo n'abahorande bakamusubiza mu Rwanda. Umwunganira akavuga ko ubushinjacyaha bwirengagiza ko hari n'abatutsi Rutunga yahishe muri Jenoside. Avuga ko nta muntu n'umwe mu bo Rutunga yakoresheje cyangwa yigishije wigeze avuga ko yagiriraga urwango abo mu bwoko bw'Abatutsi. Uyu munyamategeko arasaba ko yunganira afungurwa by'agateganyo gakurikiranwa ari hanze. Avuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma afungwa kandi ko adashobora gutoroka kuko nta n'impapuro z'inzira kigira. Ubushinjacyaha burega Rutunga ibyaha bya Jenoside, ubufatanyacyaha ku cyaha cyo gukora Jenoside n'icyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Mu mpera z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka nibwo yagejejwe mu Rwanda avuye mu gihugu cy'Ubuholande. Ni nimero ya 4 mumaze koherezwa n'icyo gihugu bakaza kuburanishirizwa mu Rwanda. Icyemezo cyo gufunga cyangwa gufungura by'agateganyo bwana Venal Rutunga kizamenyekana ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 8. Aha bugira ubusaje ijwi rya Amerika i Kigali.
Baramukije bakunzi namwe banyanya ibishwe rya Amerika. Muntu mbere kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Rwanda tuje muri Tanzania aho zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta zisaba ishami ry'ishyirahamwe Onigita impunzi HCR na leta y'icyo gihugu kuba barahagaritse umugambi ugutahukana impunzi. Bavuga ko hari ikibazo cya COVID-19 kibandanya guhitana abatari bake. James Joven umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania araduha idonido kuri iyi nkuru.
Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyita ku mpunzi n'abimukira IOM kuri wa kane kirimo kubandanya n'umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi ziyandikishije ku bushake bwazo. Abaraye mu gihangare mu nkambi ya Nduta batahutse kuri wa kane bagera 521 bajyanywe mu ntara z'Amakamba na Ngozi. Impunzi z'abarundi zirimo gutahukanwa muri iki gihe benshi n'abiyandikishije mu mpera z'umwaka uheze 2020. Abiyandikishije bari bazi yuko bazoca bajyanwa muri cyo gihe nyene ariko gushika n'ubu aracikira ngo cy'umwaka wose. Bamwe bamwe bakiri mu nkambi naho benshi muri bo bamaze gutahukana. Mu bitigiri bitangwa na SR urindwira atahukanwa barenga 500 biyandikishije ku bushake bwabo bavuye mu nkambi za Ndutanya rugusu na Mutenderi. Mugera corona ukomeje kwica batari bake cyane cyane abageze mu zabukuru no mu makambi harabapfa naho bitavugwa. Urucanco na gor kaba rutaragira muri izo nkambi, niyo mpamvu itumye izo mpunzi zisaba HCR hamwe na leta ya Tanzania kuba irahagaritse umugambi wo gutahukana impunzi ziyandikishije ku bushake bwazo. Aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro ijwi rya Amerika.
Natwe kw'impunzi turasaba leta ya Tanzania nayo wene ko babanza bakarindira bakabanza guhagarika guhungura kubera iki kiza cya corona gitera kigwira. Nicyo gituma tuvuga ati byabanza bigahagarara tukabanza tukacyandagwa, kazana urwo rucandago rubereye banje kusuzuma karaba kare meze neza tukabanza tukacyandaga
nokuri twe turavye tusanga umenga nurwa nko batwanga ibintu byose byarahagaze mugabo kacufata abantu benshi ukabahungura ubatahana honyene iyo bashitse yo barabinuba bakabinuba ataba abantu bo batuzaniye ingwara ya corona none imiduga bacamwo iba irimo abantu benshi ndishobora kumenya yuko umuntu uwo muntu atabagwaye corona cyangwa umushoferi atabagwaye corona none ivyo bintu bizahugarukira hehe twe nokuri vyatuyobeye
twe twifuza yuko ashe tworonka ibintu bya ibikoresho bikwiye kugira umuntu wese afashwe ngaha aye agende gupimwa ngaho hafi byoroshye
impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania izikingiriwe bikwiye kubijyanye no kwirinda umugera corona kandi cyo gikorwa cyo gutahukana impunzi gituma abantu benshi bakoranira hamwe bikoroha kwanduzanya indwara zitandukanye harimo umugera corona
muraba kungene mu dukingira vuba na vuba turabiko tworonka gahengwe atwegwe turi impunzi bamwe bamwe ni bantu nikora harashobora gushikira nk'umuntu atakigenda ugasanga nyene ubuzima bwiwe burangirikanye
tuje kuri iki kibazo cha corona ni indwara iteye ubwoba cyane kuko irajugumiza isi isi rikiragira ubwoba kurebura icyari cyiza rero twabona nuko ngo tuzanira ibipimo bikaza mu ikambi bakapima mu ikambi bakadupimira hagufi kuko urabana nko gukura amaraso mu ikambi kazajana Dar es Salaam ikirere ni kirekire kugenda no kugaruka nibirebire azuba yanduje benshi n'abazuba bamenye atazo bamenyekanye bubazo bari benshi
impunzi ziyandikije ku bushake bwazo zitahukanwa burindwi ku wa kabiri no ku wa kane mu ndwi heze haratahutse barenga gato 430 ibitigiri bitangwa na SR kuri uyu wa kane hajyanywe abarenga gato 350 ku bwa COVID-19 izo mpunzi zifite icyo zisaba leta ya Tanzania cyo kimwe na SR
none rero turifuza ko bubanza bagahagarika igihongora kugira ngo ibintu bibanze bice mu ngiro turiko turaraba ko iyi corona urabona ko buri mwaka buri mwaka igumye ivyuka ivyuka bushasha
nibaza n'ibipimo badupime hanyuma umuntu agwaye bamenye ikintu bamuvura cange utagwaye nawe amenye ikintu ashobora kwirinda
mu gihugu cha Tanzania cyo kimwe no mu yandi makungu aravugwa cyane umugera corona mu minsi heze president Samia Suluhu Hassan yaremeye ko urucanco rutanguzwa muri ico gihugu nyuma yaho yabaye wa mbere gucandagwa naho biro uwo mugambi nturavugwa mu nkambi z'abarundi arizo nduta nyarugusu na mutendeli kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu cha Tanzania James Jovini kubwijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti banywanye naha aya makuru yaka kanya garukiye mugira umunsi mwiza umunsi wa mahoro n'amahigwe mubandanya kumviza radio yanyu Ijwi rya Amerika
It's the MP record Dr. Mash production Holy Seven Your smile Nasikiliza sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika Yelewe, yelewe Nasikiliza sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika
Taarifa ya habari ya ukweli
Yelewe Vipindi vya furaha manu moja na upendo
Dusangiri jambo ya hunche venshi Muri sanga ya kose venshi Agasaro kaburaga kamoneke venshi
byinshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana